Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abatwumva mbifurije ibihe byiza. Twongeye kandi kubaha ikaze mu biganiro byacu. Mwese mwese umwaka mushya muhire. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano I Washington, ninjye uyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, umwaka urarangira uyu munsi. Twizeye ko murimo kuwusoza neza aho muri hose. Bamwe mu batwumva muri mu nkambi z'impunzi cyangwa se muri mu nkambi z'abakuye mu byabo, ndetse namwe muri aho mwihishe, namwe muri muri za gereza mu mabohero. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Nubwo ntacyo twabafasha kigaragara, ariko tubifurije gusoza umwaka mu gihumeka. Turabashimira kandi kuba mwaratoranije Radio Ijwi rya Amerika mukayumva uyu mwaka wose. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avuga rya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro kerekeye ubuzima amagara y'abantu kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera isa 12 turabagezaho umuziki. Birumvikana uyu munsi n'umuziki n'injyana ijyana n'ibyo gusoza umwaka. Tubaye tubararitse mbere yaho, ariko Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze Etienne, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Reka nanjye ndabifurize umwaka mushasha muhire. Kamerune gitangaza ko cyafashe ibirwanisho by'imihari y'abarwanyi iri muri Repubulika ya Centrafrika yamayiba, ikagaba n'ibitero mu buraruko bwa Kamerune. Buramatari Kiridade Taguyeke Bukare w'intara ya Adamawa muri Kamerune yatangaje ko muri icyo gitero abarwanyi batari bake bishwe, abandi barafatwa, mu gihe abandi bashoboye guhunga. Bukara atangaza kandi ko iyo mirwi itwaje ibigwanisho yari imaze amezi atatu iva muri Centrafrika ija kugaba ibitero muri Kamerune. Avuga ko basahura ibitundwa bakagira imbohe abarimyi kugira babahe ibifungurwa, kandi ko bahungira muri Kamerune iyo bariko barasugerezwa n'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri Centrafrika. Ariko Buramatari ntatomora ko ari abarwanyi b'umuhari kanaka mu isanzwe irwanira mu gihugu cya Centrafrika. Uyu mwaka mushasha ugiye kurangira mu gihe Ban Ki-moon nawe arangije amabanga yiwe nk'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Kuri wa gatandatu Ban Ki-moon aratanguza ibirori vyugurura ukwigina umwaka mushasha. Umuhango wama ukorwa buri mwaka I Times Square mu gisagara cha New York hasanzwe hari n'icicaro cha ONU. Ban Ki-moon yanasezeye kuri wa gatanu abakozi ba ONU arabashimira kubwira hamwe n'umwete bakorana umurimo wabo. Tubibutse ko amabanga yiwe arangirana n'itariki ya mbere muri uku kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017. Uzoca musubirira ni Antonio Guterres, yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Portugal. Umutekano uracungerewe bikomeye mu bisagara bikomeye vyo kw'isi, mu gihe hitezwe ko amasinzi y'abantu ava akoranira hamwe kugira bahimbaze umwaka mushasha w'ibihumbi 2017. Abajejwe umutekano bongerejwe muri ivyo bisagara bikomeye mu gutinya ko hohava haba ibindi bitero by'iterabwoba nk'ivyabaye I Berlin mu Budagi ku wa 19 mu kwezi kwa 12 bihitana abashika 12. Udagi nabwo bwongereje inzitiro hamwe n'ibiduga bidafatwa n'amasasu hafi y'agace ka Brandenburg kari ku murwa mukuru Berlin. Igisagara cha Paris nacho mu Faransa cyafashe ingingo yo kubuza abazorasa amasasu y'umunezero hejuru ahitwa Tour Eiffel ni hagati mu gisagara cha Paris. Hagati mu gisagara cha Londres naho mu Bwongereza abapolisi barungitswe ku bwinshi ku bitiro by'amatereni agendera mu kuzimu ibitari bisanzwe bikorwa muri ico gihugu mu himbazwa ry'umwaka mushasha. Naho New York muri New York City ni muri Leta Zunze za Amerika ingingo zikomeye zo gucungera umutekano zafashwe mu gihe hitezwe abantu bashika umuliyoni bahava bakoranira i Times Square mu gace ka Manhattan kugira bahimbaze umwaka mushasha w'ibihumbi 2017 i Sydney muri Australia naho abapolisi ibihumbi 2000 bongerejwe ku bandi ndetse n'ibiduga byabo bishirwa mu mabarabara kugira bikingira abazoba bakoraniye hamwe muri ivyo birori. Donald Trump aheruka gutorwa kurongora Leta Zunze za Amerika yashimye inyifato ya Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya yo kutirukana abadiplomate ba Amerika bari ku butaka bw'u Rusiya inyuma yaho Leta ya Obama ifatiye ibihano u Rusiya. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Trump yagize ati Putin yakoze neza mu kurindira gufata ingingo. Yongeye ko ati nsanzwe nzi ko Putin ari umunyabwenge. Putin aheruka rero gutangaza ko Urusiya butagiye kwirukana abadiplomate ba Amerika mu ntumbero yo kwihora ibihano Amerika yafatiye amashyirahamwe y'Abarusiya yagirizwa guhungabanya amatora yo mu kwezi kwa 11 ngaha muri Amerika. Mwumenya ko abategetsi 35 ba Leta y'Uburusiya bahawe amasaha 72 kuba bavuye muri Amerika bagirizwa gukora ibiteye kubiri n'ibikorwa by'ubudiplomate barungi ikiwe gukora muri Amerika. Kuri wa kane ibiro FBI nayo bijejwe gukurikirana inkozi z'ibibi byasohoye raporo yerekana uruhara uburusiya bwagize.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Noneho mukomeze mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka mwebwe mwese bakunzi bibiganiro byizwe rya Amerika. Ukubana n'ingwara ya cancer yo mwibere ntivyorohera bakenyezi bayigwaye bamana ubwoba gutavana ko guko umwanya wariwo wose bashobora gupfa hamwe n'ububabare burenze bubashikira nkuko baganga bahurikiye mushira hamwe ry'abaganga bakora ubushakashatsi bijanye n'ingwara ya cancer bo mu Bufaransa Institut National du Cancer bavuga. Iyo ikaba inkurikizi yo kutama bisuzumishije kwa muganga kugira bamenye inyifato ibereye yo kubana n'iyo ngwara. Mwiheburo urengeje kuyitowe urashobora gutuma ati vyizigiro vyo kubandanya baho. Icyo bakiza nuko yotahura neza ko isaba kudafata minenegwe impanuro z'abaganga kugira ngo abane nayo igihe kirekire nkuko ikigo Fondation Canadienne du Cancer cyabishyize habona mu mwaka w'ibihumbi 2013. Muri rusange abakenyezi bo mu bihugu biteye imbere barabana n'iyo ndwara neza ugereranije n'abava mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kukaba nkako baritaho kwegera by'umwihariko ibitaro hamwe n'abaganga banonosoye kuvura iyo ndwara kare batarasinzikara nk'uko amatohoza yakozwe n'ikigo Institute of Population Health yo mu 2013 avyemeza. Ni vyiza ko umukenyezi afise ingwara ya kanser yo kwibere ashigikirwa mu kibano. Ivyo biraheza bikamutuma adahura n'ibibazo bivuye ku vyiyumviro bibi bishobora gutuma iyo ndwara imutera izindi ndwara z'ivyuriri zi nkuko bihanurwa na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi. Ingaruka zimwe zimwe nko kuvunguka umushatsi hamwe no gucibwa ibere zikwiye gutera ubwoba burenze umukenyezi afise indwara ya kanser yo kwibere. Kukaba nkako n'ingingo zifatwa n'abaganga kugira ngo barabe ko ashobora kubana nayo umwanya munini itaratandukira ibindi bihimba by'umubiri nkuko bihanurwa n'ikigo Institute of Population Health cyo muri Canada. Nkuko muvyumva mukiganiro cyacu kira tuno musi turabira hamwe ibijanye no kubana n'ingwara ya cancer yo mwibere kuri micro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaje mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura muri komine na Hangwa kuri mikro y'ijwi ry'Amerika rutubwira inyifato ibereye kugira ngo umugwayi wa kanser yo mwibere ashobore kubana nayo igihe kirekire ruganira na mugenzi anje Haisal Liane Inamahoro
umugwayi wa kanser yo mwibere kugira ashobore kwimana igihe kirekire nuko yogira impanuro za muganga hama gafata imiti ko muganga yayimwandikiye
uko yadaritura baganga bakamurangira ibintu tubifungurwa zarafungura ningene nabo bomukurikirana mukutarivura
yogeregeza kudakora ibikorwa birohishya kugira iyo ngwara ntimusezekaze
muganga imanike kirekire yo kwinda kumwitabe
yo kwegera muganga akisuzumisha keshi kugira bamufashe kugira babandanye bamuvura
impanuro muganga amuhaya akazishira mu ngiro niba ari ibyo afungura akabifungura n'ibyo aheba akabiheba nibaza ko byamufasha kugira ngo amareka bi
ugufungura neza kubagwaye ingwara ya cancer yo mwibere ni ngombwa kugira bashobore kubana nayo biboroheye aha twovuga no gufungura ibifungurwa bitandukanye biri mu migwi itatu ikenewe mu mubiri nka ndema mubiri sanganyangaburo hamwe na ntanga nguvu nuko ishira hamwe Société Canadienne du Cancer ibihanura ivyo birafasha ko bakenyezi bataguma bagwaragurika ku rugero rw'ibice 30% nuko bibandanya bivugwa na Société Canadienne du Cancer imyimenyerezo yo kwinonora imitsi ni kirumara kandi mukurinda ibiro vy'umurengera umugwayi wa kanser yo mwibere kaba nkako ibinure ntibiheza ngo birundane mu gihimba kigwaye bikagabanya rero ububabare nkuko amatohoza twagize avyemeza kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana n'ingwara ya kanser yo mwibere tega matwi umwidondoro uyigwaye aganira na mugenzi anje Haisal Liane Inamahoro
mupfasoni ndabaramukije
ndabaramukije nanje
mutubwire umwidondoro wanyu
itsina giwanje sinshimye kuri vuga mu buzima bwa misi yose ndi muforomakazi imyaka mfise ubu irashika 54
twashaka mutuyiganire ingene mwamenye yuko mugwaye ingwara ya kanseri yo mwibere
haciye imyaka 5 natanguye mbona ntibiro nkonda simenye gituma ndiko ndonda kandi nana hamwe nababara kubera ko na kanseri kenshi batibiro cyandumviriza mu mabere ko hari akantu kagakabyi ko bakarimo ndakumva ndagira ubwoba cyane hanyuma ndagenda ndipimisha muganga ari ati ni kansere yo mwibere
mwipimishije
kuri rwa karede hariho umuganga arebira ecography Dr. Gikoro niho naca ambarira ko no shira muganga w'abakenyezi yantumye icyo gipimo acaransigurira wogenda ahantu bakubaga n'ingoga kandi bagaca baguha imiti
mwace mujahe kugira bakurabire
naciye ngenda mu Buhinde
n'igikiba bakoreye
barasubiye mu ivyo bipimo barapima na mammography
ibipimo bimaze kwerekana yuko atankeka ari vyo iyo ngwara kanseri yo mwibere muyifise mbega mwe waciye uvyakira gute uri mu mahanga
no ngahana namaze kwemera ko ari yo jewe ahanini nashaka ko bamvura hari baca barampa imiti babaza cyane cyane nayo nyene niyo yahatswe kunyica imiti bita chimiotherapy maze kumara amezi 5 bariko barantera ndababwira nti n'ukuri ubu n'imitende tahe ni miti Burundi njandayizana hanyuma njandasubirayo baca barangirira ivyo navyo vyitwa radiotherapy
mwebwe mukicumva yuko nyene muyigwaye mwavyakirie gute
uwo munsi nyene naragize ubwoba cyane
n'igiki cahindutse mu magara yawe kuva aho utanguye gukurikiranwa kubijanye n'iyo ngwara ya kansere yibere mu fisi
nico nyene cyo kugira uti iyo ngwara ntikira ubwoba bugumaho ariko ndagerageza nkavyihanganira kandi nkavyirengagiza gose kanini ndiko ndafata kamwe ntacu kangira
ugafata ku munsi ku munsi
ego rimwe ku munsi bambiye ngo nzogafata imyaka 5 hanyuma kubera aha mu Rwanda hasigaye hariho centre naho nyene y'abanyamerika bavuriramwe abagwayi ba kanseri ubu sindinda kubituma ko mu Buhindi kandi na controlling nda kuyigira mu Rwanda imwe mu mwaka
ko ari abo tuzi yuko iyo iyo ngwara igeze ku rugero rurerure biba nkenegwa yuko babakura kwibere byifashe gute kuri mwebwe
kubera basanze urugero rukiri ruto baciye bakata parti igwaye
iyo operation ibaye ntivyace vyongereza wa mwiheburo kandi
jewe ivyo ntivyigeze binje intege ngo bimbabaze gose
nk'umukenyezi ndabitegereje mbona mwambaye agahuzi mushajije ntangorane vyace bitera ngo habwe icahindutse
oya nta gihinduka aricyo bita nka proteze nkako ga parti kaba kavuye ko ishobora kukaramplasa
mwarabiganiriye abo mu muryango bica nke mwahisemo kubigumiza nkibanga ryanyu
erega iyo maze kwinjiranwa ntacu shora guhisha rero iyo ngorane narayibabwiye
nitwarariki iki mwirinda iki kugira mushe kubana niyo ngwara
iyo ngwara keshi twara maraso rero ngerageza kugufungura izo mboga cyane nkafungura ibyamwa kandi nkaruhuka ikindi naco nkareka gufungura ibintu by'amavuta cyane kandi bakatubuza no gufata amavuta agiye kuziko kabiri
ni nkigikigi guha umunezero ko gushobora kwakira no kubana neza ni ingwara ya kanseri yo mwibere
kugira ndabimenye hakiri kare niyo mana yambwiye ati umviri niyo ingereje nga niko kanyamuneza kiwanje hanyuma rero nkabona taho mbabara
nicaye kintu iyo kibaye wumva kikubabaza kikakwibutsa ingwara yawe
hariho ukuboko guhora kubabara kwiyikote nyene babaze haraho kuremegwa canke nakuruhije ngaza numva imisonga
ego murakoze cyane nibutse ko twako tuganira mu mpfasoni haci imyaka 5 mugendana ingwara ya kanseri yo mwibere mu mpfasoni ndabashimiye kuri kino kiyago muhaye radio ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
tumenyeshe ko gushika ku bice 30% ari abantu bagira icyizere cyo kubaho neza na cancer ukira kuri kije impanuro bahawe n'abaganga ikigo International Prevention Research Institute on Cancer kivuga ko ivyo bishoboka bitayeho kwipimisha kenshi gashoboka OMS ishami rya ONU gitwa magara abantu ku isi ibandanya rihanura amareta kudafata minenegwe ivyiyo ngwara vyongeye amashira hamwe n'ibitaro bifise abaganga karuhariwe tudasize inyuma n'ibikoresho bikomeye mu kuvura kanseri vyogwizwa mu burere bwose nkuko bihanurwa na International Agency for Research on Cancer kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana n'ingwara ya kanseri yo mwibere tega matwi ikiyago twagiriraniye na muganga Gabriel Nahayo akorera kuri clinique César yanonosoye ukuvura ingwara z'abakenyezi akongera kaba icegera curongoye ishirahamwe ry'abaganga rigwanyikiza cha cancer mu Burundi aganira na mugenzanje Kaisali Liane inamahoro
muganga Nahayo Gabriel ndabaramukije
ndabaye mahoro
mutubwira ingene vyifashe mu Burundi bijanye no gukurikirana abagwayi ba kansere yo mwibere
no vuga mbere yuko atako byifashe kubera usanga kugira ngo batori yo ngwara bigorana kenshi mbere bakayitora itevye uburyo bwo kuyivura ngaha ntabo riho hafi n'ikintu usanga gishoboka gusa ni kubaga iryo bere ariko ibindi byose bijanye nko gukoresha imishwarara gukoresha imiti ugasanga ntabiriho
kubona ivyo vyose mudondaguye atabihari mu gihugu cacu agahombo kangana gute mwebwe umuganga muri iryo shiramwe ryo kugwanya kanseri
agahombo ni kanini kubera abagwayi baba basa nk'abatavugwa kuko kenshi twebwe twaba twifuza mu Burundi nuko ingwara ya kanseri yariyo yose itewezwa gutogwa hakiri kare kugira ngo mu kuyivura byorohe
na kahe karusho ishiramwe ryanyu rimaze guterera ku bagwayi bagwaye ingwara ya kanseri
ni twebwe twatumye Burundi buja mu ishiramwe ryo ku isi rigwanya ingwara ya kanseri tukaba twariko turategura n'imigambi y'ingene hobaho ikigo gikoresha ubuhinga bunyuranye bwose
abo twayaze basanzwe bagendana iyo ngwara barasaba yuko ehobe ico kigo co kubakurikirana mbega icizere mwubaha ni nkicahe
umuti w'ingorane za politike ziri mu gihugu ubonetse bishobora gusubira bigatangura bizova ingene bari batwemereye ko kurikirana ico kibazo bashobora kugaruka mu Burundi kugikora twe twari tubarindiriye mu mwaka heze mu kwezi kw'icumi mugabo ntibyashobose ko
birashoboka yuko umuntu ashobora kubana igihe kirekire n'indwara ya kanseri yo mu ibere.
Haje hari ubwoko bwinshi bw'indwara za kanseri zo mu ibere, hakara rero indwara za kanseri yo mu ibere zifite inziko n'izindi zigendeka. Kenshi zo zitwa ko zigendeka iyo bakuvuye neza uramara iminsi myinshi ariho nabakira Burundi. Izo navuze nazo zifite ubwoko bw'inziko ukabasanga kenshi bitera ingorane. Mbere na hatari ino no mu bihugu byo hanze no muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Buraya n'ahandi, naho nyine harabusanga bibagora kubavura ntokacha mu myanya y'intoki.
Muganga Nahayo Gabriel mwanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi mukaba muri cegera cy'urongoye ishira hamwe ry'abaganga bishinze kugwanya ikiza ca kanser mu Burundi. Ndabashimiye.
Ndabakengurukiye nanje.
Arakoze Haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumiramate gato mukumviriza karirimbo inshuti n'amagara. Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi turiko tuyaga ibijanye no kubana n'indwara ya kanseri yo mu ibere. Twakire muri studio zacu muganga Anita Munyana. Ugwaruka rugira rwikore mu gahogo rumubaze gongere gwishugwe inyishu zitomoye. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bega muganga, kanseri yo mu ibere iterwa n'iki?
Ikintu gituma umukenyezi ashobora kwandura iyo ndwara ya kanseri yo mu ibere ubwa mbere ariko atamusi n'umwe umuvyeyi yigeze yibungenga, ni ukuvuga atageze asama imbanya. Ubwa kabiri ni umukenyezi yibungenga ubwa mbere afise imyaka 35 irenga. Hama ica gatatu ni ubutinya nka imbere y'uko umwana w'umwigeme akwize imyaka 12.
Mbaza ndakwishura.
Ni bibi bimenyetso bya kanseri yo mu ibere.
Ikimenyetso ca mbere gikunda kwibonekeza na kavyimba umukenyezi yumva na cane cane akunda kukumva yari ka aroga canke ari karisiga akakumva mu ibere. Hama n'ikindi kintu ugasanga hari udusumbi tuca tuza mu kwaha, rero ushobora gusanga ari kamwe canke tubiri turenga.
Nimurambigwe gwaruka, umutumire wacu muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku mugi wa kabiri w'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mbe muganga, kanseri yo mu ibere yoyandukira mu guhuza isi n'abantu batekinge?
Nta na gato ntiyandukira kuko umuntu yahujije igitsina n'uwayigwaye.
Mbaza ndakwishura.
Haru chancho ruhare wa kanseri yo mu ibere.
Gushika ubu haru chancho rw'indwara ya kanseri y'ibere ruraboneka.
Mbaza ndakwishura.
Kanseri yo mu ibere umwigeme arashobora kuyigwara canke igwara amaze kuvyara abonye?
Ego cane, umwigeme arashobora kugwara indwara ya kanseri kuko hariyo ikintu ciswe amaraso gikomeye. Ni ukuvuga hamwe mu muryango abakenyezi b'uwo muryango bakunda kugwara indwara ya kanseri. Rero uwo mwigeme nawo arashobora ku rugero rwa 50% kuyandura akiri mu buto bwiwe.
Ikiganiro nikira cizwi rya Amerika. Umunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
No yuhe mugwi ukarigwa na kanseri yo mu mabere.
Umugwi w'abantu bakarigwa na kanseri yo mu ibere n'abapfaso ni bose uhera ku myaka 50 utuka. Abo rero barakarigwa cane gose.
Mbaza ndakwishura.
Ni gute umuryango wakwitaho umugwayi agwaye kanseri yo mu ibere?
Iyo umugwayi bamaze kumutora indwara ya kanseri yo mu ibere, cihuta ni kubyerekeye kwa muganga. Mbega vyifashe gute? Mbega ageze ku mugwi wa kangahe? Arashobora kuronka imiti ishobora gufasha kugira iyo kanseri yo mu ibere ishishikare kugwirana mu mubiri? Babimenye rero abaraheza bakamubwira inyifato yaba ari byo guca ibere canke gukuramo utwo tuvyima. Umuryango utegereza rero kuba hafi cyane rwose umugwayi kuko murumva yuko bwa mbere bamaze kumubwira indwara ikomeye kandi kenshi na kenshi isinzikaza amagara kandi imbere no kwica ikica. Hama bakamutahura bakamuba hafi muri ico kingo cose mbere no kumuremesha bakamuremesha.
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene tumira mate gusubira kumviriza kano karirimbo incuti n'amagara. Duhi jambo abanywanyi bacu uwa mbere atashatse kwivuga izina n'umwigeme yatwandikiye tubaza igituma itariki yatanguye kuja mu butinyanka atarizo yama yasubiyemwo akabaza igituma izo tariki ziguma zihindagurika. Muganga Anita Munyana, twishurira uyu munywanyi.
Itariki zo kugenda mu butinyanka zirahindagurika ku mukenyezi no ku wundi bivuye ku bintu byinshi cyane gose ku nkabuzo mu buzima abayemo ibyo yafunguye eka n'ibindi n'ibindi hama n'ikindi mukamenya yuko abantu bafise kiya kiringo gitandukanye abafise gitoya no kuvuga munsi y'iminsi 20 iminsi 21 uduga n'abandi bafise ikiringo kirekire cyane gose bashobora kumara ukwezi amezi abiri batabonye ubutinyanka bwawe. Sukuvuga yuko rero urwaye ariko iyo ubonye ko ikiringo ari kirekire cyane canke ari gito cyane naho umuntu aheza akisuzumisha kugira amenye uko yovuga.
Uyundi yatwandikiye ni Eric akabaza ati mbega umuntu yisiramuje yarasanzwe agwaye ingwara zo mu bihimba byirondoka arakira neza amara meza ngahe kugira kore imibonano mpuzabitsina. Muganga Anita, twishurire Eric.
Ubwa mbere aba yisiramuje kandi agendana n'ingwara zica mu bihimba byirondoka murumva yuko afise imigera muri we kandi bishobora gutuma ugukira kwiwe guteba mbere ugasanga kuhavyukimo n'ingwara umuntu aheza agasubira guhangura amabanga mpuzabitsina ariko wonye nabonye yuko igitsina ciwe cakize neza kandi n'umuganga babiyaze eka nawe akumva yuko ashobora kubikora atantambamye.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize icyo zibafashije. Nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutange insiguro ku myibutsa y'abasokuru baho hambere uno musi uvuga uti uja gukira ingwara arayirata bikubwiye iki
kanje uja gukira ingwara arayirata nikuvuga ko nk'iwugwaye nk'ingwara udashobora kwifashamo hari gihe aba ari ingwara y'ikirundi hakurondera nk'umuti cyangwa ukitura muganga akabigufashamo.
Bikubwiye iki
uhuza gukira ingwara arayirata je nuko nogenda kwa muganga nkamwiganira ingene bimeze hama akampima akandabira ibinini bikwiranye n'iyo ngwara.
Bikubwiye iki
mu gihe w'ubugwayi urashobora kwegera nk'abantu nyene mu kibano ukababwira ikingendo rwawe bakagufasha kukuguha impanuro ndetse bakakwereka n'ukuntu ushobora kujya kwa muganga.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kubana n'indwara ya kanseri yo mu ibere. Nshimiye Kaisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Donse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mubaza canke muterera mu byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 93 790 canke kandi kuri 75 94 71 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira radio Ijwi rya Amerika ni yanyu niyo mpamvu aho muri hose tuba tubazirikana. Twifuza kandi ko mwagira ubuzima bwiza, mwagira ibihe byiza kandi mwagira uruhare mu biganiro byacu byose aho muri hose. Mujye mutugezaho amakuru yuko ibintu byavaye, yuko ibintu byagenze iwanyu, natwe tubitangarize abatwumva buri munsi. Mwese rero mbifurije gusoza umwaka neza mugatangira undi mufite ubuzima bwiza. Murumva ikiganiro cy'umuziki, birumvikana mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabateguriye akarusho ko gusoza umwaka.